Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 muri kumwe kuri micro nange Fide Niyonga. Amasezerano y'ukubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Rusizi ya gatatu ashobora kuzoshigwa mu bikorwa tanzitizi.
Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora guhura n'intambamyi nyinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo bwo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu.
Uyo ni Gabriel Rufyiri, umuyobozi wa Oricom, ikigo kijejwe kugwanya ibiturire mu Burundi, yumvikanisha zimwe mu nzitizi zo gushira mu bikorwa amasezerano ya Rusizi ya gatatu. Mu gihe Leta y'u Burundi ibandanya gukangurira impunzi z'Abarundi gutahuka ziva mu bihugu zahungiyemwo mu ikambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivuye mu Manuko, ho babandanya kwakira impunzi nshasha zibasaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Muri Malawi, imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bandanya kuremera umukuru wa komisiyo y'amatora isaba ko atanga imihoho. Nyamara imbere yuko dushika kuri aya makuru, tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alice?
Urakoze Fideli, turashimikira kuri bishasha kuri Ebola, ibijanye n'inkoho muri Nouvelle-Zélande, politike nshasha ya Amerika kubimukira, imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhinde hamwe n'ibindi mwanya udukundiye. Imiti ibiri kuri ine irikiragerageragezwa kugira ivure Ebola muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yerekanye kwikiza kandi ko ariyo ikwiye guhabwa abarwayi. Iyo miti inyuma yo kugeragezwa yatumye abahinga bayigira imiti ya mbere gukoresha ku barwayi ba Ebola muri Kongo, aho Ebola imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,800. Mu bantu bativuza barwaye icyo kiza cya Ebola, 3 kuri 4 barahitanwa nayo, nk'uko bishikirizwa na Dr. Michael Ryan wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Kuvura Ebola cyabaye ikibazo ku bategetsi ba Kongo bivanye n'intambara hagati ya benegihugu, kuko benshi ngo bahitamo kuguma mu mihana yabo iyo barwaye, bigatuma uwo mugera urandarara ugafata abatari bake. Abantu batunze inkoho muri Nouvelle-Zélande bamaze gusubiza ku bugombe bwabo inkoho zicira umuriro zirenga 10,000. Ni muri porogaramu y'igihugu yo kushumbusha amafaranga yashizweho ni na Leta inyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu batari bake. Nouvelle-Zélande yakuye ku isoko inkoho zirasa abantu benshi inyuma yaho witwaje inkoho yiciye abantu 51 akomeretsa abatari bake ku misigiti ibiri yo mu gisagara cya Christchurch ni mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uwo mugambi wa Leta wo gushumbusha usubije inkoho zobandanya gushika mu kwezi kw'12. Abashingamateka bo muri icyo gihugu cya Nouvelle-Zélande bemeje ayo mategeko akomeye ku nkoho inyuma y'ubwo bwicanyi. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Leta ya Perezida Donald Trump yaratangaje politike nshasha ku munsi wa mbere jo yima Green Card hamwe n'ubwenegihugu abimukira batega amashi mu gufashwa na Leta mu bisata byo kwivuza, guhabwa imfungurwa no guhabwa uburaro. Ken Kushineri n'umuyobozi w'imfatakibanza w'igisata cya Amerika kijeje ubwenegihugu n'abimukira yatangaje ko abifuza kuza canke kuguma muri Leta z'Ubumwe za Amerika bakwiye kuba bikwije kandi bashoboye no kwifasha. Ariko Kusineri ashikiriza ko porogaramu zo gufasha impunzi zisanzwe zarahawe ubuhungiro muri Amerika hamwe n'abahohotewe mu ngo zabo hamwe ndetse n'abahuye n'ibibazo by'urudandazwa rw'abantu batazokorwa ko niyo ngingo. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abimukira muri Amerika bariko bariyamiriza iryo tegeko. Urunani rw'ayo mashyirahamwe i New York ruhukiyemo abanywanyi barenga 200 bavuga ko iryo tegeko ari urwanko kubava mu bindi bihugu kandi bagiye kubirwanya bivuye inyuma. ibikorwa byo gutabara biracabandanya mu leta ane yasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhindi aho abantu bashika amajana abiri aribo bamaze kuhasiga ubuzima abandi barenga umuriyoni barakurwa mu ngo zabo abategetsi b'Ubuhindi baragabisha ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara bakirondera abantu boba baratwawe n'inzuzi kandi boba bari no mu bihomoke vy'amazu mu gihe imvura ari nkenegwa cyane mu bice by'igihugu cy'Ubuhindi byasinzikajwe n'uruzuba ni nayo yica abantu benshi baharurwa mu majana buri mwaka mu mwaka uheze leta ya Kerala ni muri cyo gihugu cy'Ubuhindi yaratewe n'imyuzure aho abantu baharurwa ku majana 450 bahasize ubuzima muri Afrika kandi igihugu cha Misiri harangiye mu gihugu cha Misiri niho harangira inama y'imisi ibiri ejo ku munsi wa kabiri n'abakuru kuri wa kabiri murambabarira n'abakuru b'imihari ikomeye yagize uruhara mu myerekano muri Sudan nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu kuri wa kabiri mu gihe hasigaye imisi mike ngo hasinywe amasezerano acira inzira abasivile kuzorongora igihugu cya Sudani intumbero y'umubonano kwari gushika ku mahoro mu gihe akirindiriwe gutera uwo mukono kuri aya masezerano arindiriwe igihe kirekire nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje ayo masezerano adekanijwe gusinywa ku itariki ya 17 z'uku kwezi k'umunani agacacira inzira leta mfata kibanza y'abasivile hamwe n'inama nshingamateka mu kiringo cy'imyaka 3.
Urakoze Aloyis ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini atuyahere kuyerekeye Burundi aho mu gihe leta y'u Burundi bandanya gukangurira impunzi z'abarundi gutahuka ziva mu bihugu zahungiyemwo mu ikambi y'agateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivuye mu manuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho babandanya kwakira impunzi nshasha zibasaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari muri Kongo.
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasangara abarundi bakambitse hanze y'inkambi, bamwe bicaye mu gihangare gihari abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambo kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amajanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro. Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara y'Ibitoki bibubanza na Kayanza, bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhotirwa bakurirwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure. Nije imbere Violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be babiri amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo ya Sange.
Njye umugabo wanjye haraje mu ijoro abantu bambaye impuzu zirabura baramujyana, bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga. Nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura, hama mbaye ngaho iminsi ibiri niho bagaruka baradodora iwanje ndavuga ati abantu banshakira amahoro mpitamo kugoroga bacaba ababanyi barabyuka baza kuntabara. Niyo nanjye nahisemo guhunga kuko nabonye mfise umutekano muke kuko uwanjye bamutwaye sinzi ko ahari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Sange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 450 barimo 50 bageze muri Kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'8 kubera impamvu z'umutekano muke. Muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'8 harimo abavuga iko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nzakiruta Imana Jafeti n'umwe muri abo barundi bayiruka guhungira muri Sange.
Cye nahuza umutekano wanje mu Kenya. Umutekano wanje mu Kenya ni umugambwe wa CNDD-FDD. Hama ndavamo umugambwe wa CNDD-FDD. Maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namye ntotezwa cyane gose. Ntotezwa gute batuye idarapo umugambwe wa CNDD-FDD. Maze kubamavuga kaje nayiture kuri navuye mu mugambi. Bamaze kunturatuza nahisemo kugira hane kugira muhunge na mandahunga. Cyo cyose abantu uko asera ubuyokingira ubuzima bw'iwacu aho turi. Ko ubuzima bw'iwacu nibukingiwe neza kubera turi hafi igihugu cy'u Burundi. Abo bandi turatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga hano hafi muri Sange. bakatugira ubuzima bwacu icyo saba nuko bodukura ahantu bakatujana kure y'igihugu tuvamo
ndashimiye Aline no kugira ngo ahunge Burundi aze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicara gafungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki
naje mu Rwanda bamutwaye ku icyonyere twabujumbura kwibukira mu cibuto kibacha musanga bacu baramutwara sinigeze nyo ngo baramwishe sinabye ikintu na kimwe nanje bakuraho baza kondondera kubivaye n'iby'imigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga ati nta by'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera Imana gusa nibikunda tugenda ryo mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentation bacu baramutwara uko asigira imbanye y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene niwe nahungiye no muri kirugo cha Kongo nshaje dusaba twege nuko batwubahiriza umwese mu mugambwe arimo akaba muri uwo mugambwe nyene kuko twese ntikabura mu mugambwe umwe nuko twotanda uko amadini amasengera ari menshi nuko n'imigambwe ingana umwe wese afite ishengera asengamwo nuko afite n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo n'umugambwe agende kuba mu mugambwe wiwiwe yiyumvamo apana guca bafata umuntu ngo baje kumwica muhora umugambwe
mumenye yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa karindwi tariki icyenda ishyirahamwe rya SERI rifatikanije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika muri Sange yo mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibihugu bitatu Burundi, u Rwanda na Kongo biherutse gushira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruhuriwe ko n'ivyo bihugu go rugomero rwiswe Rusizi ya gatatu ruzotanga umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 mu myaka 5 iri imbere ruzokubakwa mu ntara kivuye mu manuko ahegereye urubibe rw'ivyo bihugu. Amashirahamwe agwanya ibiturire nka Oricom iyo mu Burundi naho rishima ko ari umugambi mwiza rifise amakenga ko uwo mugambi uzohava unigirwa mu menshi kubera ibiturire no kutumvikana kw'ivyo bihugu bitatu. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amasezerano kuba ku rugomero rw'umuyaga nkuba ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera zo kwezi guheze kw'indwi ikinshasa mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu baserukira Rwanda, Burundi na Kongo. Ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026 ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajanindwi y'amadolari ya Amerika n'iyarenga imiliyaridi 200,000,000 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya biturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Oricom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu vy'aka karere kacu ka CPGL isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 23% abaronka umuyaga nkuba. Murumva neza yuko atagihugu na gimwe gishobora gutera imbere gifise umuyaga nkuba ungana gutyo.
Yamara nabo biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo umugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri izo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intambamyi nyinshi cyane kubera umwina umunoho indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu. Hamwe byoshobuka ugo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu. Mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko yandi yose ahora aribwa.
Umuyaga nkubu uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu. Aho niho Olicom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro. Abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyoruzwe.
Kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu wiwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere. Ugashye usanga rero harabayemwe ibibazo. Nico gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi, kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose, abanyekongo bose, abanyarwanda bose bakumva neza yuko yari migambi irengeye intwaro ziba ziharu no munsi, kuko intwaro ziraza zikagenda. Murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ivyo no kwitwa urunganwe mu gifaransa cyo twita regeneration.
Ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu ya majepfo ya Congo, kuruzi Rusizi ruva mu kiyaga ca Kivu rwisuka mu kiyaga ca Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose. Kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri, Ruzizi ya mbere gwubatswe mu mwaka w'igumikime 1950 na Ruzizi ya kabiri gwubatswe mu myaka y'igumikime 1980. Izo ngomero ubuzi nizahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje. Ishirame rihuza ibyo bihugu bitatu CEPGL byaranse ko risanura izo ngomero kubera kutumvikana hagati y'ibihugu birigize. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirira ndi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muntu mbere w'ukubandanya guhimbaza umunsi mukuru w'Iraidi, umunsi w'ikimazi wahimbajwe muri iyi ndwi, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wabandanije kugendera abayisilamu bo hirya no hino mu gihugu ubaha inyama. Mu karere ka Rwamagana muri sekitori ya Rubona hatanzwe inka 15 zigabanwa imiryango y'abayisilamu bakenye mbere n'abandi bo mu yandi madini. Asunta Kaboyi adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Kuri uyu wa mbere umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bari kumwe n'abaterankunga baturutse mu gihugu cya Turukiya bahaye abayisilamu mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana inka zisaga 15 zahawe abayisilamu b'abakene n'abandi baturanyi babo bo mu yandi madini. Ni igikorwa cyari kitabiriwe n'abatari bake, buri wese yatambukaga agahabwa ikiro cyangwa bibiri by'inyama bitewe n'umuryango afite. Ijwi rya Amerika ryageze ku musigiti wa Mabare mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, tuhasanga abayisilamu n'abaturanyi babo bo mu yandi madini bari baje ari benshi gufata ku mafunguro y'inyama bagenewe. Shehe Mbarushimana Suleiman, umujyanama mufti w'u Rwanda, yabwira Ijwi rya Amerika ko gusangira bifasha abasanzwe batabona ibyo kurya kwizihiza umunsi mukuru.
Dukorera idi iminsi itatu, iyi idi yabaye nk'umunsi w'ejo tugasenga, iyi idi kabirabaye igakomeza ku munsi ukurikiraho n'ejo bizakomeza, kubyo tuyikora iminsi itatu ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mukuru w'igitambo. Rero kuri uyu munsi twari bwo twahisemo kuza kwifatanya n'abayisilamu ba hano imabare ndetse n'abatari abayisilamu nk'abaturanyi babana tugasangirira idi nge kwa mufti w'u Rwanda mu mubano yagiranye n'umuryango witwa Hasen wo mu gihugu cya Turukiya. ufite icyicaro ariko mu Budage, akaba ari muri rwego rero uyu mwaka bari bagennye inka 50 inka zizewe zidafite ubuziranenge. 15 rero nizo zagenewe hano imabare, akaba rezo dufite hano barimo bategura kugira ngo baze gusangiza aba bayisilamu bari hano n'abatari abayisilamu bari hamwe.
Shemba Rushimana Suleiman avuga ko bahitamo gutanga inyama kuko bakurikiza umuhango w'abakurambere.
Haba haturanyijwe rero cyane cyane abayisilamu b'abakene cyangwa se badasanzwe bafite amahirwe yo kwigurira nk'iryo tungo n'inshuti zabo, ku buryo tutahera kuri babandi basanga bifite.
Icyo muhitamo inyama mudahitamo kubaha n'isukari?
Ariko igituma duhitamo inyama ni ukuvuga ngo niwo muhango mwiza wabayo kuva ku bwa Aburahamu, hagatangwa itungo rikabagwa rikaba ari ituro ritanzwe kubera Imana. Noneho iryo turo rero ryaba inka cyangwa ryaba ihene cyangwa intama rigasangirwa n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi, nibwo buryo byakozwe kuva kera, bikaba ari n'uburyo bwiza bwo kubahiriza n'uwo muco mwiza w'idini, ariko kongera kubona umuco mwiza n'imibanire myiza hagati y'abantu.
Abayisilamu bavuga ko bagena umunsi wo gusangira n'abavandimwe babo ku munsi ukurikirira Idi. Abateguye uyu munsi bakemeza ko ubwo umunsi wa Idi wabaga benshi baba batabonye amafunguro,
ariko nyuma yabo ngabo zijeje umunsi mukuru haba hari abaturanye abantu duturanye n'abandi bantu baba batabashe kuza kurya ku musigiti, no kugira ngo wenda n'abantu mu ngo zabo babe babasha kubasha kugaburira abana. Te nk'ubu turaha abantu ingo zigera kuri 200, buri muntu ni ikiro n'inusu, niko twabibaze ikiro n'inusu gutyo bitewe n'abantu bataha muri izo ngo. Abayisilamu dufite ingo dufite ubu ni 100 ngira ngo hari na 20 gutyo.
Yego abandi baturanye
bawe? Dufite abantu baturuka inaha mu karere ka Rwamagana n'abaturuka mu karere ka Ngoma. None iki gihe cyo ni igihe cyo kubaga cyo gutanga ibitambo. Abakire rero Imana babushoze baba barabonye uburyo bwo gutanga, noneho bakavuga bati ahantu hose hashobora gukenerwa kurirwa izo nyama bagende bazihageze.
Amafunguro y'inyama yatangiwe hirya no hino ku misigiti y'abayisilamu yahawe n'abandi baturage babarirwa mu yandi madini, ariko bigaragara ko nabo bari bazikeneye.
Nikaba arampa singomba kujya gusaba umuntu w'umukecuru yajya gusabiriza ikintu barampa basanzwe bampa, nubwo nateka bya gihangana abandiye ariko no gukaranga ndabizi.
Inyama se zirahingwa? Hayo n'abatazirya rwose.
Hayo ushaka kavuga hano?
Umusilamu se wowe?
Oya, ndi umunyagatulika.
Ariko baraguha?
Baraduha buriye ko batwanditse.
Ubira ijoro nyine wawe urabususurutse.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Malawi imigambwe itavuga n'umwe n'ubutegetsi bandanya kuremera umukuru wa komisiyo y'amatora isaba ko atanga imihoho. Banasaba ubucamanza gufuta ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Aya matora yemeje ko Perezida Pierre Mutarika ariwe yatsindiye kuyobora iyindi manda. Kwizera Alexi, umwe mu banyarwanda baba muri Malawi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imyiyerekano imaze iminsi ikogwa mu mahoro muri icyo gihugu iri kigenda ivamwe imigumuko. Yavyiganiye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Kuva amatora yaba haba imyigaragambyo, batangiye bakora imyigaragambyo rimwe neza bayitangaza kitabirwa kuko nuno bigeze aho ngaho bavuga ko bazajya bakabira mu cyumweru kwa gatatu no kwa kabiri no kwa kane, iritabirwa pe ikabamo urugomo, ikabamo gutwika ibintu, ikabamo gusahura. Yabaye kwa kabiri no kwa gatatu yari rurangiza.
Byagenze bite?
Yabanjije bari basabye kujya kuri State House, kuri State House barabemerera, urukiko rabemerera ba metero 100 zo kugira ngo bagere kuri State House. Hanyuma bigeze aho ngaho bahagaze abasirikare babwira yuko bitemewe kugira ngo bahagere, babasigiraho metero 100 batanga ubutumwa aragenda gutanga. Ariko n'ubundi bari barasahuye, banyura banzira mu mujyi bagasahura, bagasenya ibikorwa remezo. Iyo kuwa kabiri yo bahinduye umuhanda bari babanje kubakanira, bigeze aho ngaho na Leta yatanze ikirego mu rukiko, ariko urukiko babwira ko itegeko nshinga ryemewe umuturage kugenda akigaragamba ibyari bitameze neza cyangwa hari bimeze neza, dore ko nta rukiko rwari bari bahagarika. Ko batangiriye ahantu bahise batangira batwika imodoka za Leta, baragenda barangije kuri imyigaragambyo nimugoroba. Mu gihe yavuze ko imyigaragambyo yarangiye, bajya mu muhanda bahita batangira kujya gusahura. Hari banki imwe y'umugabo muri Nigeria basahuye, basahura n'amaduka mbega ibintu byinshi cyane. Barasaba batwika n'imodoka ya polisi, bambura n'umupolisi busa n'ibintu biteye ubwoba. Utamenye ukuntu bifata, utamenye ukuntu byita, mbega biraba bagasahura. Yitwa ko ari imyigaragambyo mabo, ariko irangira itakiriho mahoro. Ko nk'umukuru wa polisi yari yatangaje ko nta bushobozi polisi y'igihugu gifite yo kuyoborinda abantu bari mu myigaragambyo n'ibyabo, ariko urukiko rwaje rutashye agaciro ibyo byo ruvuga yuko uwe nk'umukuru wa polisi niba agomba gusobanura niba polisi ari bake cyangwa niba ibikoresho bike bafite bakaka n'ingufu za gisirikare.
Ibyo bintu se biba polisi cyangwa ingabo z'igihugu zirebera ntizigire icyo zikora nubwo bababonye uburenganzira ariko iyo barenze ku mabwiriza babahawe barabihorera ntacyo ntabwo bahagarika.
Uyu munsi imyigaragambyo yabaye kwa kare bavuze ko bamaze gufata abaturage ijana ariho bafunzwe bazira kuba baratwitse imodoka ya polisi bagasahura babambuye n'imbunda zirasa amatiyagazi bamwe barazijyana n'ubupolisi no kumara dore gutanga amatangazo y'uko wamenye umuturage ufite izo mbunda yahamagara polisi bakazitwara abaturage barazi bazambaye abapolisi mbega bafashe imodoka ya polisi barayitwika bazikura abapolisi barirukanya baragenda.
None urabona ibyo bintu birimo bishya bishyire hehe?
Ibi bintu biri bishya bishyira ntabwo turamenya imyaka itanu sivizi niba umusaza azayiyobora ariko ubu ngubu kuko urukiko rwatangiye kumva ikirego cy'intuza cy'amatora ko amashyaka abiri yatavuga n'umutegetsi yatanze ikirego no kwanga iryaba rya kane rya gatatu batanze ikirego urukiko ikirego batangiye kucyumva kuwa kane ubwo abari gutegura imyigaragambyo bavuze ko iyo myigaragambyo igomba kuba ihagaze kugeza ku itariki 26 y'iyo rukiko rwatanze ko ruzarangiza kumva icyo kirego hanyuma imyigaragambyo igakomeza. Iyo myigaragambyo ni iyo bari gusaba ko wari uyoboye komisiyo y'amatora yegura kwa tatwa amatora atagenze neza ariko nawe yavuze yuko atazigera yegura uzashaka azajya mu muhanda azegura ari ukurukiko rumaze abumwanda w'urukiko umaze kugaragara amaze kugaragara ko ari arenga bamubeshyera cyangwa se yavuga ari ukuri.
Mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aniyo bigarukiye, tubashimiye kuba mwadutse amatwi. mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.